Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka na Frederic Nkundikije. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Sanga. Ni kwa gatatu twihweza ibibazo bijanye n'amagara y'abantu. Umwaka urarangiye hatanguye uruhagarara rwa politiki mu Burundi, mbega ugo ruhagarara hamwe n'intureka bya politiki byagize zihengaruka ku magara y'abantu. Ni mu kanya gato. Mbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Nkundikije aduhe incamake y'amakuru avugwa ku Burundi.
Urakoze Oriane mwaramutse neza njuti mwese mu teramanye ni radio Ijwi rya Amerika incamake y'amakuru avuga mu Burundi. Tuyitangurire ku tangazo ryashikirijwe na Departement ya Leta y'Amerika rigira riti: Leta z'Ubumwe za Amerika zirashima ingingo yatangajwe na Perezida Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, akaba muri iki gihe amufasha mu biganiro by'Abarundi yagenywe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika mu Seruko. Iyo ngingo ivuga itunganywa ry'incuro ya mbere y'ibiganiro bizobera yarusha muri Tanzania ku igenekezo rya kabiri gushaka ku igenekezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa gatanu. Leta z'Ubumwe za Amerika zirabandanya gushyigikira ibiganiro bitunganijwe n'intara kandi zirabona ko ari bwo buryo bwiza bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi, ari nacyo gituma ziteye akamo abayigwa n'ibyo biganiro bose ngo babyitabe atabirinze gusabwa. Gusubira gutangura ibiganiro ni ikintu gikomeye cyane muri iki gihe umutekano wandanya guhungabana mu Burundi. Uruhagarara rwa politiki rumaze umwaka ruramaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 400 mu gihe rwatumye abandi barenga 250,000 bahungira mu bindi bihugu. Leta z'Ubumwe za Amerika zirabandanya kubona amaraporo avuga ku bwicanyi bubandanya kwiyongera burimwo igandagurwa rya General Karuraza mu minsi iheze. Abantu babandanya kunyuruzwa bafaswe nafatwa ku nguvu hamwe n'abantu bafungirwa mu mabohero atemewe n'amategeko n'abajejwe umutekano hamwe n'ugwaruka ruhurikiye mugambwe uri ku butetsi. Ubwo bwicanyi butagira izina buterezwa guhagarara kandi ababukora bose baterezwa gukwitwa intahe mu gahanga. Ingingo yatangajwe n'umushikirizwa manza wa sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha bikomeye yo gutangura kwihweza ibyaha bikorwa mu Burundi. N'ingingo igabisha abantu bose bariko barakora ubwicanyi hamwe n'abafise umugambi wo gukora ubwicanyi. Leta z'Ubumwe za Amerika ziriteguriye gufasha ibihugu byo mu ntara ya Afurika yo mu Seruko hamwe n'abanyapolitiki b'Abarundi mu twigoro two kurondera amahoro no kurondera uburyo bwo guhagarika uruhagarara. Birakenewe ko urwo ruhagarara rurangira vuba kugira ngo Leta z'Ubumwe za Amerika zishobore gufasha Burundi mu byerekeye iterambere hamwe n'ubutunzi. Muri iki gihe rero kandi havugwa ibiganiro bigiye gusubira gutangura yarusha mu ndwiza. Leta y'u Burundi ivuga ko ariyo yaronse ubutumire inyuma y'abandi, ivuga ko irindiye kuraba ibiri mu bwo butumire kugira ngo imenyeshe ko izokwitaba canke itazokwitaba ivyo biganiro. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye iyi nkuru. Eloge, gushika ubu Leta y'u Burundi ntaco iratangaza?
Leta y'u Burundi nkuko bivuze n'ukuvuga ibicishije ku mujyanama mukuru wajejwe ibibazo by'umunyesha makungu biro kwa Perezida Nkurunziza Willy Nyamitwe yaje kumenyesheje yuko Leta y'u Burundi yaronse ubutumire kuri uyu wa kabiri ku mugoroba kubwiwe bwati Leta dufata ko twaburonze mu gitondo. Ati muga ibyadutangaje n'uko hari abanyapolitike baba ari hanze y'igihugu cyangwa bari ngaha bari bavuze ko baronse ubwo butumire imbere yacu, hama twebwe tukibaza inyere turonke ubutumire nyuma y'abandi kandi turi Leta.
Batavuga rumwe na Leta bari mu Burundi bobo baronse ubwo butumire ryari?
Atavuga rumwe na Leta nta wundi gihe, ariko cyane cyane atanze akarorero kabyemereye nko ku Jiji Amerika ejo nka Leonard Nyangoma n'abandi avuga ko hari nk'imigambo nka Hydrona yamaze kuronka ubwo butumwa ntiyavuze umunsi, ariko baburonse imbere ya Leta. Yavuze ko rero Leta igiye kuraba ibigize ubwo butumire hanyuma ibone ko izokwitaba cyangwa izitaba.
Eloge, Abarundi muri rusange aho mu Burundi bavuga iki kuri ivyo biganiro kumengo abazobijamwo n'abari muri ivyo biganiro hahise imyaka irenga 15?
Gushika ubu Abarundi bobo ikintu bavuga hano isi kuvuga ngo naka yoja mu biganiro cyangwa niyo bijyamo, ahubwo abantu basanzwe turetse abanyepolitike kumbure bashobora kuba bafite intumbero yo kugabura ibiti, abantu basanzwe bobo ku bwabo bagira bati ikintu dukeneye ni amahoro kugira ngo tuve mu ndyane zituma haba abantu cyane cyane b'inzirakarengane birirwa barasiga ubuzima mu bitero bitandukanye.
Eloge, tugusabe utukurikiranire iyo nkuru turagutera kamo mu makuru yacu tuza gushikiriza mu kanya kari imbere. Urakoze cyane.
Urakoze nawe Freddy.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya w'ikiganiro muri isanga. Umwaka umwe urarangiye kuva umunsi umugambwe imigumuko itanguye mu Burundi nyuma yaho umugambwe CNDD FDD ushikirije President Pierre Nkurunziza nk'umukandida mu matora yo mu 2015. Aho hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka uheze. Kuva ico gihe batavuga rumwe na Perezida Pierre Nkurunziza muri politike ndetse n'amashirahamwe amwamwe mu nzego zitandukanye harimo n'amagara y'abantu yaciye ahaguruka haja mu myerekano yadutsemwo ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi. Guhera kuri uyu wa mbere rero turiko turihweza ivyabaye ivyavuzwe ku maradio mu bimenyesha makuru mu nzego zitandukanye. Uno munsi mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu tugiye kwihweza mu gisata c'amagara y'abantu zimwe mu ngaruka mbi zibonekeje inzitizi abajejwe amagara y'abantu bahuye nazo eka n'abanyagihugu muri rusange bahuye n'izihe ngorane mu bijanye no kuvugwa. Turihweza kandi uko kazoza gahagaze ku rwego rw'ubuvuzi inyuma y'ivyo bihe byo mu gumuko wo mu 2015. Ikiganiro ni muri sanga. Kaze mwese. Nimero yacu ya WhatsApp aho mudushobora kuduhamagara mukabaza ivyiyumviro mugashikiriza n'ibibazo duhamagare ni kuri 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Twatumiye umushingantahe Ndikumana Tade umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu agerageze kudufasha kwihweza uko ibintu byari byifashe nuko byifashe muri aka kanya mu bijanye n'amagara y'abantu nyuma y'iyo migumuko. Turi kumwe ku telefone umushingantahe Tade Ndikumana, muratwumva? Alo umushingantahe Ndikumana, muratwumva? Ego
ndabumva, ndabaye. Mwiriwe?
Mwiriwe neza umushingantahe Ndikumana.
Mirewe neza.
Ego twihweje rero nkuko twabivuze mu ntango y'indwi n'indwi twibuka ivyabaye mu mwaka wa 2015 kubijanye n'imigumuko yatanguye uruhagarara rwa politike. Uno munsi rero mu kiganisha amagara y'abantu nkuko bisanzwe tuvuga ku magara y'abantu twihweje uruhagarara rwa politike havugwa byinshi ku ngaruka z'ugo ruhagarara mu gisata c'amagara y'abantu no ku rwego rw'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Ibibazo mwahuye navyo nibihe? Ingaruka zimwe zimwe zibonekeje dukubisakajisha inyuma n'izi?
Ego murakoze cyane. Nkuko mwabibonye hanini iyo migumuko yabaye novuga mu makarti ane agize igisagara cha Bujumbura, ariko hagati mu gihugu mu ntara zose uko ari 18 nta ngorane nimwe yabaye. Kuri ubwo rero novuga yuko kubyerekeye amagara y'abantu, kuko no muri ayo makarti amavuriro yagumye yuguruye kandi abenegihugu bagumye bitura amavuriro nk'uko bisanzwe bivuye ku gikorwa cyiza cy'abajeje umutekano batumye amavuriro ya leta acungegwa neza kandi bakagerageza kugira ngo naho byari bigoye kugira bene gihugu bitura amavuriro bagwaye bashobore gushika kwa muganga. Nico gituma twamenyesha yuko urya migumuko atakintu kibi yatumye byerekeye n'amagara y'abantu, kuko hagati mu gihugu tuvuga ibice 99% by'igihugu cy'u Burundi byari bitekanye kandi amavuriro yagumye yuguruye, imiti yagumye iboneka, abene gihugu bagumye bitura amavuriro nk'uko bisanzwe.
Nubwo ibitigiri bitandukanye by'abantu bahitanywe n'iyo migumuko abayikomerekeyemwo ibitigiri biratandukanye, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ko haguye abantu bashika ku 430, ariko amashyirahamwe amwamwe akavuga igitigiri kirenga nk'amajana atandatu arenga. Ku bijyanye no kuvura abantu nk'uko bivuze, imiti abantu baje ku mavuriro, imiti yari ikwiye babituye amavuriro yarashobora kubitaho mu buryo mwovuga ko bwari bushimishije ko abantu bashobora kuba bari benshi rimwe na rimwe?
Ego cyane, kuko nkuko mubizi aha mu gihugu cyacu kuva mwaka wa 2005 gushika ubu haragwijijwe amavuriro ku cyane gose hagati mu gihugu. Ivyo rero byatumye abenegihugu bashobora kwitura ivuriro riri hafi bitabagoye,
hanyuma tugarutse kuri iyo migumuko yabaye nivyo nko muri aya makartie ya Amazone ya Musaga Nyakabiga Cibitoke aho nivyo harabonetse yuko vya meze nk'ibitugora gato kuvyerekeye cya gihe cya migumuko no vuga ikiri myinshi aho abajejwe kuvura bagira nk'ingorane zo gushika kwa amavuriro ari hagati mu makartie ariko mushikiranganye kwaciye dushiraho no vuga ibiranga neza yuko abantu ari kwa muganga kugira ngo abajejwe umutekano bashobore kubafasha bashike kwa muganga kandi byarashitsaho kubera harimo ibikorwa no vuga by'ubugizi bwa nabe ho wasanga nk'imodoka z'abazijejwe kuja nko gutora nk'imiti nko kwa muganga mu bubiko bw'imiti hariho nka zibiri cyangwa zitatu zaturiwe mugabo ntivyabujije yuko imiti ishikira abene gihugu no muri ayo makazi kuko murazi yuko ushikiranganye n'amagara y'abantu leta y'u Burundi ivuza abene gihugu bose itaravye aho baba itaravye ubwoko itaravye urukoba itaravye intara n'amadini nico gituma byose byagumye bikogwa kandi yamaze umwanya mutoya kuko abajeje umutekano bashi bazifatamo neza ku buryo amavuriro yagumye yuguruye bari abavyeyi baja kwibaruka abana baja kwa muganga eka mbere no muri wa mugambi mwiza wa nyacibaro mukuru w'igihugu wo kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibaruka warabandanije mu gihugu cyose kuko hari hasanzwe hariho n'amahoro nta mutekano wahungabanye eka mbere no muri ajya makartie navuze naho nyene bikogwa byo kutaho amagara y'abene gihugu byarabandanije tangora
hari nkuko twavuze mu ntango amashira hamwe mwamwe yagiye arugara abanyagihugu harageze ahantu n'ubu rimwe na rimwe ku rubuga rwa Facebook bamwe baratubwira yuko bafise amakenga yuko bumvise yuko amashira hamwe yugaye abagira neza bagiye hari ngorane muri ico gihe mbere n'ubu unye zoba zibonekeza mu bijanye n'imiti yinjira canke n'uburyo abantu bavugwa bitewe n'iyo migumuko imiti irinjira neza abaganga barakwiye
murakoze cyane nivyo hari amashira hamwe amwamwe twovuga bivanye sinzi nico baba bikuye ko kuko navuze neza yuko mushikiranganye n'amagara y'abantu mu bisanzwe nta muntu dukumira tuvura bose banabo mbere bari basanzwe ko baragira imigumuko abakomeretse n'icyabaje yuko bifatiye na kujya ubushikiranganji bwavyiyemeje umuntu wese yagize ikibazo y'ituvuriro baramwakira bataravye icyatumye akomereka canke icyatumye agwara n'iyo ngwara byumvikana rero yuko bose bagumye bakigwa muti rero hari amashyirahamwe yahagaritse amwamwe yahagaritse ibikorwa ivyo nibaza ko bitavuye kuri iyo migumuko byo bavuye ku kindi naye handi arishira hamwe rijejwe kwita amagara y'abantu ntigihagarika kubera yuko acanke hari ya habaye ikibazo kuko nibaza ko ariho mbere haba hakenewe yuko bakora ariko ivyo ntivya ntacho vya byononye ku gutunganya ku munsi bikogwa ivyo mushikiranganye na cane cane kuronsa abaganga eka n'imiti abene gihugu ivyo oye byarabandanije n'ubu mbere mushikiranganye hari migambi ikomeye twanditse tugaheza tukagira ibitabo bishobora kwereka abashaka gufasha igihugu cy'u Burundi mbere na leta imigambi mikuru mikuru ngendegwa ko hariho nk'umugambi ujejwe kuronsa imiti ivura neza abene igihugu iyo migambi rero novuga yuko yaranditswe hariho nk'umugambi ushikiranganje bwashikirije ikigega mpunzamakungu fo mondial kijeje kwitaho indwara ya sida igituntu na malaria uwo mugambi rero waremewe kandi n'ubu amafaranga abemeye agera ku miliyoni 105 z'amadolari azokora muri uno mwaka turimo wa 2016 n'umwaka uza wa 2017 hariho na wa mugambi wo kuvuza abana n'abakenyezi nawo nyene hariho ikigega mpuzamakungu banki mondiale gisanzwe gifasha muri wa mugambi bita PBF usanzwe ufatanye na n'ujya wo kuvuza abakenyezi n'abana naho nyene icyo kigega mpuzamakungu kirabana gifasha ubushikiranganji kuko ku mwaka kiratanga imiliyari zishika 13 hanyuma n'ubu hariho n'umugambi turiko turaheraheza n'icyo kigega nyene ugera ku miliyoni 50 z'amadolari ivyo byose biza bifasha hariho n'abandi basanzwe badufasha no vuga badufashije mu gushonsa imiti abenegihugu hariho nk'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ryaduhaye imiti n'ibikoresho byo gukinga za ngwara z'ibyaduka bivuye kwindagurika ry'ibihe hari ingwara za korera cyangwa izindi zo gucibwamo nk'iyo abenegihugu batewe n'umwuzurira ibyo rero bica biza bisahiriza ibyo bikoresho n'imiti biri mu kigega cy'ububiko bw'imiti kamebu eka mbere rero na n'ishyirahamwe UNICEF ryatanze imiti itari mike kugira ngo ntihagire ingorane zishika ibyo rero biza bisahiriza uburyo bwa leta kuko na leta iragura imiti myinshi cyane bifatiye muri wa mugambi wo kuvuza abakenyezi hamwe n'abana bari muri imyaka itanu ibyo rero bituma no humuriza abenegihugu kuko iyo miti irahari kandi nibaza yuko amaprogramu yo kuvura abenegihugu yose abandanya haba gucandaga abana haba kufufaza mugera wa sida haba kuvura ingwara ya malaria kuri rwa rugezo rwa mbere kuko hariho imiti isanzwe itangwa ku buntu iyo umuntu atarasinzikara ika mbere hari ingwara z'igituntu nazo zivugwa ku buntu murumva ko muri rusangi leta y'u Burundi yitayeho by'ukuri amagara y'abenegihugu kandi izo bibandanya ika mbere n'abasanzwe bafasha ubushikiranganji mu gisate cy'amagara y'abantu nuvuga yuko barahari kandi dukorana neza
yego turagaruka kuri ico kibazo cerekeye uburyo bwa leta inyuma y'ibibazo vya politike igihugu caciyemo mu 2015 n'ubu bimwe bimwe biriko biribonekeza kujanye n'amagara y'abantu aho abantu bicwa hirya no hino mu makaritsi atandukanye ariko kubijanye n'ubwo butunzi nyene mu mezi atatu anaheze mu kwezi kwa 12 2015 umushikiranganji w'ikigega yaratangaje yuko uburyo bwari bugiye kugabanuka uburyo leta ironka uva hanze mu makungu rika tumutega amatwi ikiganiro ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse
ayo mafaranga ategekanywa gukoreshwa na leta mu mwaka wa 2016 nkuko biri muri integuro y'itegeko ni makugayanije na yari korakoreshwa muri uyu mwaka wa 2015 tuko turasozera no kuvuga ko hagabanutse ayagera ku miliyari 300 z'amafaranga y'amarundi Tabu Abdara umushikiranganji wa gacha leta yasigura abashinga amateka ko hihwejwe ibihe Burundi uko buracamwo bikwiye ko habwo tubikwa vubi
muri budget ziheze uburyo twakura hanze bwangana na n'ibice 52 kwijana ariko uravye muri budget dufise ubu ivyo bice ntibizoshika ibice bizova hanze biramutse bije ni 35 kwijana bisigure yuko n'ama depenses ategeza kugabanuka kuko nta kubona itwobigenza muri iki gihe kibandanije uko bimeze
urumva rero mushinga nahe ndi kumana nkuko umushikiranganje ico gihe yabishikirije avuga yuko leta giye gutubikwa vubi kandi ko uburyo bugiye kuba buke kubera nyine abagira neza bagabanyije imfashanyo zimwe zimwe mu nzego zitandukanye mu gisata c'amagara y'abantu uburyo bwagabanutse ku rugero rungana gute ivyo hari ingaruka bigiye kugira mu gisata no mu bushikiranganje mukoreramo
murakoze cyane ivyo nyako mushikiranganje yavuze biraba nuvuga amafaranga n'ikoresha muri rusangi ariko nkuko mubizi leta y'u Burundi yashize imbere cyane amagara meza y'abenegihugu cyumvikana rero yuko mu gisata cy'amagara y'abantu ibisata byose ngendegwa ko nuvuga byerekeye kwegereza amavuriro no kuronsa ibyangombwa byankenegwa ayo mavuriro kugira ngo bashobore kwakira neza abenegihugu babituye nta na kimwe cyahindutse ahubwo no babwira yuko nko kuva muri mu mwaka w'ibihumbi 2010 ayo mahera agenda yongerezwa mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo nkuko nabivuze kubera yuko ari mu byitaweho n'imigambi ya leta yuko amagara y'abenegihugu ategeza gushigwa imbere ibyo rero ku rwego rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nta kintu cyahindutse kandi imigambi mikuru yose yaronkejwe uburyo bukwiye kugira ngo ibandanye nk'uko na cyane cyane nyine uciwe umukuru w'igihugu yavuze yuko ujya mugambi mwiza wo kuvuza abana bari munsi y'imyaka itanu n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka uzobandanya kandi leta yashyizemo uburyo bukwiye
urakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ariko turi ko turiweza igisata c'amagara y'abantu nyuma y'uruhagararo rwa politike rwatangiye mu 2015 nyuma y'umwaka mbega ibintu byifashe gute. Reka twakire n'abanywanyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone bifuza kubaza no gushikiriza ibyumviro. Duhere kuri Ndayishimiye. Ndayishimiye, muratwumva? Hello, Ndayishimiye. Ndayishimiye, ndibaza. Reka twakire Nshimirimana. Nshimirimana, muratwumva?
Twumva.
Ego, kaze mu kiganiro muri sanga kibazo cyangwa icyumviro.
Ego, murakoze. Ego, manje kubaramusa.
Mwiriwe neza.
Ego, nubwa mbere no ndabumbiriza ku bya Amerika. Murakoze kunyakira.
Turaguhaye ikaze neza.
Ego, murakoze. Ego, mugabo nariko numviriza n'iby'amagara y'abantu.
Ego.
Ego, ko uhereye ku by'amagara y'abantu kubera yerekeye imyerekano yabaye. Kubera turabye nk'abaganga, hari abaganga batifata neza kubera hari abantu wasanga baguye mu myerekano ugasanga nta baganga bagiye kubatora. None uwo muganga uwo muntu mwatumiye, none mwebwe abanyakuwa ko tubona turabye imyerekano yabaye kuva kera ugasanga abantu bamwe barapfuye, ugasanga bamwe bari mu mabarabara ntihagire n'abaganga babatora. Mwebwe abanyakubahwa, mwebwe kugeza icyo gihe abantu bari muri iyo myerekano ni ukubera iki mwebwe mutakiye mutora ngo abo bantu ngo mubajyane kwa muganga? Kuri cya mbere. Cya kabiri nacyo, nyakubahwa mutumire, twebwe hariho abantu twese tukama tubona bama baguye mu bintu nyine by'intambara, tukumva abaganga ntibifata neza. Mwebwe ga muganga, mwebwe mufite ingufu zihe niyo ingufu zihe kugira murabe abo baganga, abo bantu babaye muri ibyo bintu iyo myereka mbambe babagize yaje sida kugira mu batware.
Turakoze.
Cya kabiri, cya gatatu nacyo, mwebwe ga nyakubahwa, mwebwe mufite ingufu zihe mu buganga bwanyu kugira murabe abanyagihugu indwara zabo kumine zibazimire. Murakoze.
Muri aka kanya, Ndayishimiye, uravuga ati kuraba indwara z'abanyagihugu, muri aka kanya ushatse kubaza uko abanyagihugu bifashe muri aka kanya mu bijyanye n'amagara yabo?
Yego, hari amagara turabye amagara y'abantu. Tuhereye nko mu gisata cy'abantu, mu gisagara cya Bujumbura, kubera kenshi hama hari ibintu by'intambara. Nta turabye amagara y'abantu ni menshi yasinzikaye kubera intambara. None ganya ko wa muganga, mwebwe n'amagara y'abantu muba mufite ingufu zihe kugira murabe amagara y'abantu, kubera amagara y'abantu kenshi cyane mu gisagara cya Bujumbura arasinzikara. Tuhereye nko mu ntara za ruguru, ahantu bita muri Bururi, ahantu bita Bururi naho amagara yawe atameze neza, ugasanga afashwe nabi n'abo n'abantu badeje umutekano.
Urakoze cyane, nshimira Imana.
Mufite ingufu zihe kugira murabe amagara yabo kugira amere neza.
Murakoze cyane rwose, nshimira Imana. Reka twakire n'uwitwa Nihuro. Nihuro ku murongo, muratwumva? Nihuro. Halo.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego, icyo twagomba gutangaza. Twagomba gutangaza tubabwira ko burya naho ibikorwa byo kuvura abantu byari byakomeje, navuga ko bitakomeje nka hose. Nubwo byakomeje bishobora kuba bitakomeje nka neza nk'uko natwe abanyagihugu tuba tubyifuza, kuko urebye hariho nk'ibitaro byitwa Vumereke, hariho ukuntu uca usanga hari abantu bagiye kuyivuzayo mu gihe bari baraye bashatse gutera kudeta perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ariko icyo gihe ibintu byaduteye amakenga nuko twaciye tubona abantu bagiye gukurwa mu mavuriro nko muri ivyo bitaro bya Vumereke, byaciye bidutera amakenga ku buryo n'abandi banyagihugu bamwe bamwe baciye bavuga ati hamwe twakomeza kugenda mu mavuriro dushobora kuba twabona ingorane nk'iz'abandi babonye. Urumva nk'ibyo ni ibintu bitigeze bihumuriza abanyagihugu, kandi bagumye babifitiye ubwoba. N'ubu n'ubwo boba bitabaye mu mavuriro ntibashobora kuyitaba nk'uko byari bihora, kuko ntibabisaye neza.
Murakoze cyane, Nihuro. Reka duha kanya Nina Muganga, mutumire wacu Nina Muganga, nk'uko umwe mu banywanyi bamwise. Muganga Ndikumana Tade, duhere ku bibazo vya Nshimirimana. Nshimirimana yavuze ku kibazo gihambaye cerekeye gihe abantu bicwa bagashigwa mu mabarabara, akavuga ati niyihe mpamvu vyava ku kiko basigwa mu mabarabara ntibatogwe. Ico kibazo kimwishura yongera nabaza ati abaganga ntibafata neza abanyagihugu, ntibafata neza abanyagihugu kumbura ico gihe n'ubu. Ati murafise uburyo bwo gukurikirana abaganga batitaho neza abagwayi. Ni kibazo cyo cyagatatu cerekeye ivyo nyene. Ati amagara y'abantu bitewe n'umutekano muke, murafise uburyo bwo kubandanya mukomeza ugwego rw'amagara y'abantu kugira ngo no mu bihe by'umutekano muke abantu bashobore kwitabwaho. Reka tuhere kuri Nshimirimana. Mushinga naye ndi kumana.
Murakoze cyane. Ndamushimiye Nshimirimana kuko yabaje bazo bitomoye. Cyambere yavuze ati harabonetse by'ukuri abantu bakomeretswa bagategwa amabuye, ndere bamwe bakabatera nk'amagrenade bakabona mu ibarabara. None mwebwe mwakoze iki? Twebwe ikintu nomenyesha nuko dusanzwe dukorana n'abandi n'andi mashyirahamwe, haba ku Waruje kandi dukorana neza. Ikaro novuga ni shyirahamwe MSF. Icyo noshikiriza nuko ibitaro muri kirya gihe hari migumuko, ibitaro byagumye byuguruye kandi twari twashizeho n'ingingo zisaba abajejwe ibitaro kuguma baraba neza yuko haba ivyo byerekeye amaraso ajya batera abantu bakomeretse abaho kandi apinye neza. Barongeye barara turashyiraho n'ingingo zisaba yuko bajya abaganga bajejwe kurara amazamu bongerezwa. Yumvikana rero yuko mushikiranganje twakoze ibishoboka byose kugira ngo umwenegihugu wese yaba wagize isanganya canke yakomeretse yitubitaro yarakiriwe neza. Hano babwira yuko nko mu bitaro muri rya minsi ya mbere y'imigumuko twashoboye kwakira abantu bakomeretse bashika nk'ije na 50 kandi bose baravuwe. Aho rero byerekana yuko mushikiranganje leta yagerageje kwishobora kugira ngo ikize ubuzima bwa bene gihugu aho bishoboka. Mugabo rani rya migumuko yari imeze nabi ku buryo umuntu amaze kwitaba Imana. Icyo ubushikiranganje bategeza gukora nuko bamuzanye hajya mu buruhukiro bamwakira. Mugabo abakomeretse bose bituye amavuriro mu gisagara cya Bujumbura barakiriwe abaganga bataravye aho yakomerekeye cyangwa icyamukomerekeje nkuko akaranga umutima k'abaganga kabibasaba.
Ariko hari
none ego
yavuze ku kibazo cy'aberekeye abatagwa mu mayira. Yavuze icambere ati byava ku kiko bagiye kuko batatora abantu baba bari nko mu mayira batabwa mu mabarabara. Icyo kintu cyarateye amakenga abantu kuko amafoto yarabonye yaribonekeje ku masite ya internet.
Abantu bose baba bakomeretse barashikanwa kwa muganga kandi bakakigwa.
Okay, yavuze abantu baba bapfuye bashigwa mu mayira harabashobora kuba bamara nk'umuso cyangwa iminsi ibiri bari kuri ayo mayira. Icyo nico bari kimwe mu bibazo kumbureje cibonekeje ubunye nyuma umuntu ashobora gukubita akajisha inyuma akavuga ati hari ikibazo cy'amambiranse nk'uko wari wabivuze mbere gikwiye kumbure gutorerwa inyishu kugira ngo ahagize ikibazo aya mambiranse canke iyo miduga yabasi abaniha ije gutora abantu bahuye n'ibibazo.
Hanagire nta nk'umuco kuko no saba bene gihugu yuko batokwitiranya. Iyo umuntu yagize isanganya akitaba Imana n'igihe yakomeretse ni bibiri bidasa kuko iyo umuntu yitabye Imana navuze yuko ku gisata cy'ubushikiranganje cyo tujejwe no kuraba yuko abantu hariho tuvuge abantu bajejwe icyo gikogwa iyo bamuzanye mu buruhukiro basanze hari kibanza turamwakira. Mugabo twebwe twitaho abantu bakomeretse kugira ngo turabe yuko twokiza ubuzima bwabo. Icyo nico twebwe duhamagarirwa. Izo za rusa yabane rero zarakora zijana abantu bakomeretse kwa muganga kugira ngo turabe yuko twobakiriza ubuzima. Naye handi ivyo bindi naho birafise inzego zibiraba kuraba icyo bacishije umuntu n'ingene byagenze. Ivyo ni kindi gikorwa kiraba izindi nzego. Mugabo twebwe turaba tuti mbega umuntu ko agihema gukora iki kugira ngo ntiyitaba Imana. Ibyo nibyo twakoze. Kuko bituma nababwiye ko twakiriye abantu benshi bakomeretse kandi benshi barashoboye gukira hanyuma tukaba ubuzima bwabo maze kumera neza barabandanya ari ugenda kuheza agakurikirana no butungane baravye yo bari karakora canke ibindi ivyo twebwe batwaheje ikorwa cacu kandi niducagura umuntu wese yakomeretse yasize kwa muganga kwa muganga turamwakira tukamuvura atangora
ku kibazo ca nihuro yatanze akarorero nko ku bitaro vya Bumureke harabaye igitero akavuga ati kubijanye n'umutekano w'amavuriro umutekano w'ibitaro mushaka kumwishura kuri ico kibazo abantu yavuze ati barafise makenga yuko rimwe na rimwe bagiye kwivuza bagira ubwoba yuko ivyahabaye bishobora no kuba ku yandi mavuriro umutekano bawifashe gute ku mavuriro n'ubu muri aka kanya mubona inzego z'umutekano zikwiye canke n'ikintu kimwe mu bintu bikwiye gushigwa imbere navyo nyene umutekano w'abanyagihugu iyo bagiye kwivuza
Ne murakoze cyane mihura yavuze ati vyabaye kijya gihe vyabaye nuvuga ko vyabaye kuri Bumureke vyabaye mu bihe bidasanzwe kuko mwese murazi vyari vyabaye kijya gihe nime twa bigaruka ko ariko mu mategeko mpuzamakungu eka n'amategeko yo ngaha mu Burundi ahantu kwivuriro n'ahantu hubahirizwa kandi turazi neza yuko amavuriro ya leta mbere n'ayabigenga muri iki gihe ntangurana nime zihari umutekano uracungerewe kuko iri mu mutekano rusangi w'igihugu hanyuma nta mwene gihugu tinya kwitura ivuriro kuko naho we bafise no vuga ikintu yagiriza twebwe ico tujejwe ntujeje kubaza ingene umuntu yakomeretse cyangwa cyatumye agira iryo sanganya twe turaba umuntu nk'umugwayi tuyivuriro hanyuma tukamutunganiza tukamuvura ibindi birabifise inzego zibiraba Mwika na hili kwa tamwene gihugu yovuga yuko yatinye kuba yo kwitura ivuriro kubera bya byabaye kijya gihe bya byari bihe bidasanzwe nkuko mubizi kandi byabaye muri urya mwanya nyene turi neza neza yuko tamwene gihugu ari turi ivuriro basange ngo abantu baba bamutegereye barinze kumugira nabi ivyo ntanu ntamwe turabibona kandi abajeje umutekano barabizi kandi dukorana neza yuko ahantu kwa muganga arahantu hubashwe ashobora kwitura umuntu wari we wese tutaravye nabivuze intara icyatumye agirizo ngorane eka twe tumwakira nk'umugwayi yabo muzungu yabo mwirabure bose turabakira yabo murundi yabo umunyamahanga turabakira tuvyerekeye amagara y'abantu ntangorane n'imizi
murakoze cyane eka twakire n'undi munywanyi nkunzimana nkunzimana kaze mu kiganiro kibazo cyangwa icyumviro
murakoze je nari mfite intererano nagira mfatire kuri ico uko leta yagerageje kugira ngo yite ku magara y'abantu mugabo amagara y'abantu nibaza ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwoca bukorana n'ubushikiranganje bugejwe ni kuvuga uburimyi kuko inzara ukwije mu Burundi uko nuko uvuga abanyagihugu bataronka ibyo bafungura bikwiye indwara zibanyishe kuvuga rero yuko atangorane zabonetse aho nibaza ko ari kwihenda cyane nibaza yuko ngaho harimo za mvugo za politike naho ari umuganga numva asa nuko yinjiye mu bintu bya politike cyane kuko niyoza kuvuga yuko atangorane zabonetse kandi abantu no gufungura ari kibazo kugeza isaha inzara mu Burundi zora inzara gufungura n'ikibazo nico gituma rero avuze yuko ingorane zabonetse muri aya makarti gusa yabayemo imyerekano arihenda cyane kuko uyu ni umutima w'igihugu dufatiye nko ku mubiri w'umuntu nimba umutima umeze nabi ibihimba byose nibaza ko bidakora neza kuko uravye n'abanyagihugu bahunze abahunze cyane uwo rabasaba ngaha mu gisagara cya Bujumbura abahunze cyane nabo nabaruguru kuko nabo nyene bari basanzwe bafashwa n'ibintu biva ngaha nyene biva ngaha mu gisagara cya Bujumbura nico gituma rero ibyerekeye izingorane turimo ku magara y'abantu amagara y'abantu yarakozwe ko cyane gose niyo biteye n'ubwoba nuko nubwo akoresheje imvugo yiwe adashobora kubyemera neza kuko ni imvugo za politiki izo nazo turazimenyereye ni rwa rurimbo nyene bose baririmba rw'igitero kime k'ibintu bigenda neza hanyuma ikigira kabiri nagira mbandaneze ko nicerekeye ukwivuza kw'abantu baba bagize ibibazo sivyo imbeshe baratinya kujya muri ivyo bitaro kuko hari abafatwa baca bakugwa muri ivyo bitaro bagifise inkomere bagafatwa kubera byacabibone hako bakomerekeye mu myiyerekano bigaca bituma babafata ibyo bitaro bya leta kenshi ntawa bijamo kuko babasanga ngaho nyine uburorero burahari benshi barabibonye muri za gomere kuko nahandi nukuvuga yuko ntibafashije cyane ntacyo bafashije cyane kuko amagara y'abantu yari kuba y'abarundi bose nkuko yakarabivuga sico cyabaye rero kuko nta bushobozi na bumwe bari nibaze yuko ata bushobozi na bumwe bafise bwo kubuza umupolisi aje gutora nk'umuntu mu bitaro nta bushobozi na bumwe bafise
ariko muri ico gihe rero nshimira imana kuri ico kico cyumvire cyawe cya kabiri rero uriyishuye uvuze iti nta bushobozi ni uvuze iti niba nta bushobozi bafise urumva ko nkuko yabisiguye barakoze ugwego rwabo gukuvura abantu hama igipolisi gikakora icyo bajejwe muri cyo gihe muri ishuye kibazo cerekeye niba
nashaka mvuze uko nashaka kumwereka yuko ibyo ari karavuga yuko bitashitse byarashitse kubera ta bushobozi bafise kandi n'ubu byoshika kuko nta bushobozi bafise bwo kubuza umupolisi aje gutora umuntu yakomeretse nibo mubwira ngo yakomeretse nico gituma nashaka kumwereka yuko ibyo ari karavuga yuko bitashitse cyangwa n'ubu bitoshika ndamwereke yuko bishobora gushika kandi n'ubundi byashitse
urakoze cyane gose impunzi imana Reka twakire n'uwitwa Eric. Eric turi kumwe ku murongo?
Ego turi
kumwe. Ego Eric duzijwe tukumve neza shikiriza ikibazo n'icyumviro.
Ego jembanje kubashimira kwa aka kanya mu mayi.
Mhm.
Kandi munyihanganire ku kaji.
Ego.
Mungurane ndimo.
Mhm.
Okay, nagira shirize cyumviro bijaye n'umutume nabanje kumviza ikiganiro nyene cyatanguye.
Mhm.
Umutumire yatangu yavuga ko atangorani yigeze yabahani
mbuga
dukurikiye n'ikibazo nka tubagize kuri Facebook
yego
ingorane zarahabaye rwose kandi hani nagira mbaza umutumire none mu gihe hariyo ijya myiyerekano niyige ndabona ko abantu biyongereye cyane mu bitaro eshe imiti baronka yarabakwiye bose ni hagezaho batangura gutabaza barondera imiti kugira ndamwereke ko yigeze kuba ingorane nawe yabanjije kubihakana mu bisanzwe bijya byuka bateranye ijuru gerageje kubikurikirana mu bisanzwe si byiza ku magara y'abantu nawe yahaririye ko atangorane zigeze kuhaba gira ndamubaze gatoya bijya byuka batera abantu nangaruka bifite ku magara y'abantu
Eric kumbure araza kucisha ico kibazo neza na neza ariko ku isi hose bijya byuka birakoreshwa iyo abantu bariko barashwiragi ariko baromogwa kugira ngo bave mu kibanza runaka ariko bizwi ko itica ariko kumbure muganga araza kudusigurira neza kuri ico kibazo cerekeye ivyo vyuka bibi urakoze cyane gose Eric reka duhe umwanya muganga docteur Ndikumana Tade yishuri ibazo vyanyu Nkunzimana mushinga nahe Ndikumana Nkunzimana yabajije yatanze ivyumviro ariko yatanze kumbure icyumviro cerekeye uburimyi n'inzara yatewe niyo migumu ko aravuga ati none mu gwego rw'amagara y'abantu hari ibibazo vyarabaye vy'amagara y'abantu bitewe n'imfungo no kufungura nabi ico kibazo murakorana n'ugwego rw'uburimyi kugira ngo gikemuke canke mwarakoranye nabo kugira ngo inyimbu imfungurwa abantu bashobore amagara yabo bashobore kubandanya yifata neza ko tuzi ko ubushikiranganje rimwe na rimwe burakorana ati kuri urugo ruhande amagara y'abantu yarasinzikaye mwogira ico mubivuze ko
Yego murakoze Oriane nagira ntangure ku kibazo ca Nkunzimana numvise ingene yabivuze aragire ntange umuco kuvyerekeye ikiganiro turiko turavugana ikibazo mwabajije ko ari ingene bivuye kujya migumuko ibibazo byo byarahabaye bivuye ningene twari sanze dukora nk'amavuriro yanavuze yuko ibibazo byuko abantu baba barakomeretse byarabaye mugabo twebwe ku ruhara rw'ubushikiranganje ibyo twakoze nibijya navuze yuko twakiriye abantu bose bakomeretse tudacaguye icyo nukubyumva mugati yavuga yuko ari kibazo cy'inzara ivyo nugutandukanya ijya migumuko yabaye n'ibibazo by'amagara y'abantu byari bisanzwe biri mu gihugu n'ubu bihari ibyo byamaho nico gituma rero n'umushikira nganje bujejwe mu magara y'abantu inzara nivyo ihari mugabo ntiyavuye ku migumuko ikibazo cy'iterambere bisanzwe kihari muti none ubushikira nganje bw'amagara y'abantu burakorana n'ubushikira nganje bujejwe uburimye n'ubworozi yego cyane mbere no wabwiraye ko ari n'umugambi usanzwe ushikiye n'amakungu novuga mu cyongereza avuga scaling of nutrition ba aho ubushikira nganje bwose bukorana akaba n'ugwego novuga ugw'igihugu rusanzwe rutwarirwa mu biro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu araba ingene hoza imigambi myiza kugira ngo inzara igwanywe na cyane cyane ijya nzara ivuye kugufungura nabi uwo mugambi rero urabandanya kandi warakoze mu ntara nyinshi aho ubumugiye mu gihugu hati musanga hariho twatumwa two mu kigo imihana igenda ishyiraho imboga kugira ngo barabe yuko bijya bifungurwa abe nibo basanzwe bafungura bobisahiriza bagashyiramwo imfungwa ndema mubiri kugira ngo nk'abana cyangwa ababyeyi bashobore gufungura neza aha rero nkunze imana nibaza yuko abantu boronka umuco ikibazo cy'amagara y'abantu nivyo birahari yavuze ati mbega none ufatiye n'ikigwa cya Eric ati bijya byuka iki ibibazo byarabayeho nivyo na cyane cyane ikibazo twabonye mugabo naco nyene twagerageje gutora iyi nyishu ni kibazo ahubwo cya rujya gwaruka baha ibiyayura mutwe ugasanga benshi bagize ingorane by'amagara yababo bivuye kuguhahamuka n'ibindi byo naho hari ibitaro bijya byo kwa Rujanti bigejwe kwitaho abafite ibibazo byo mu mutwe naho nyene abantu barabakiriye rero iyo ngaha navuze twabushikira nganji twakoze iki aya handi n'ubu abantu bafite ibibazo by'ingwara barabandanya bitura amavuriro nk'uko bisanzwe mugabo bitavuye kujya mu bwumuko nibaza yuko ngaho ari ikintu ni ugutanga umuco kugira ngo ntihagire abaca bakwegera ko bijya byabaye baca babwira igihugu cyose kuko kuvura abenegihugu ni ukwamiza ko indwara ziraza mugabo igihambaye n'uko leta iba yashyizeho imigambi irashe kugira ngo hagize umwenegihugu agwara indwara iyi cyangwa iriya cyangwa agira akisida cyangwa agakomereka ashobore kuronka ivuriro rimwakira kandi rikamutunganiriza Eric yongera abaza ati none imiti yoba yarabonetse kugira ngo mushobore kuvura abantu navuze yuko ushyiranganye bukorana n'abandi abandi ba partenaire basanzwe ni abadondaguye basanzwe badufasha kugira ngo ku munsi turabe yuko umwenegihugu yicuye ivuriro ashobore kuronka umuti birashika ugasanga umwenegihugu ntiyaronse uburyo bukwiye bwo kugura umuti cyo n'ikindi kibazo nk'uko kujya nkunze imana yari yabivuze ugasanga birashitse ugasanga umwenegihugu ntiyashoboye kuronka ibifungurwa bikwiye agashobora kugira nk'indwara zivuye kugufungura nabi icyo gihe ubushikira nganji icyo dukora nuko haba hariho mu bitaro cyo bita amasantre nutritionnel ashobora gufasha nk'abana bakiri bato kugira ngo ashobore kubaha zijya ngaburo ntanga nguvu ndema mubiri kugira ngo bashobore gusubirana ubuzima busanzwe aho rero nukira ko abenegihugu batwumviriza batandukanye umugabo wo kuvura n'ibindi bya bijyanye na politiki cyangwa ibijyanye n'ubundi bishikiranganji twebwe turakorana leta ni imwe je navuze ku ruhare rw'ubushikiranganji cyakozwe mugabo ntawe cavuga ati kubera ijya migumuko haciye haba ingorane zidasanzwe umushikiranganji oya namba ushikiranganji rwagumye bukora butunganya ibikorwa bya misi yose nkuko amategeko abibusaba
muganga kuri ico kinyene cerekeye uko ubushikiranganji bwakoze bubandanye bukora kubijanye na ajya amavuriro bita clinique mobile ajya amavuriro agenda avura abantu ku mitumba hagati uraza kwedusigurira neza mu gita clinique mobile mwo tubwira niba yarabandanyije akora muri ico gihe no muri iki gihe arabandanya akora arabandanya asanga abanyagihugu hagati mu gihugu yo bahuye n'ibibazo yaba abahuye n'ibibazo vya magrenade atewe canke abasanzwe bagwaye ibintu bibisa ingwara zisanzwe ayo ma clinique mobile arabandanya akora
ego murakoze cyane ahaye no gutandukanya clinique mobile nivyo ni novuga yuko nivyo twabikoresheje muri uburere bw'ubuvuzi 18 muri aya mezi atandatu aheze hibonekeje indwara ya malaria yari yaduze icyo gihe niho ku mavuriro bagerageza kuraba abaganga bakagerageza gusanga abenegihugu hafi y'imihana kugira ngo babafunyirize urugendo babasame bataragera gusinzikara naye handi bikogwa iyo habonetse novuga nk'ikiza niba nkateye nkakorera haraba ingene dutunganya amavuriro ashobora kwakira abantu bagwa nkakorera hanyuma baganga bageza bakabasanga nko mu mihana kugira ngo babazane kuko korera ari ingwara yica n'ingoga naye handi mu vyerekeye gutunganya kuvura abenegihugu muri rusangi abenegihugu nibo nyene bagenda bakitura ivuriro mugabo hariho umugambi twashizeho mu gifaransa bavuga reference contre reference aho ure bw'ubuvuzi bwose ariho ambulance iyo ambulance rero ibiri ku bitaro by'akarere hanyuma bivanye na cyane cyane wa mugambi banyeshuri mukuru w'igihugu wo kuvuza abakenyezi n'abana ugasanga hariho umukenyezi yafashwe n'indanyi icyo gihe hariho ubuhinga bw'ukurungika novuga ubutumwa kuri SMS hanyuma ambulance ikashigenda igatora uwo mugwayi yaba umukenyezi yafashwe n'indanyi cyangwa umuntu yaba yakomerekeye mu mihana bakamushikana kwa muganga kandi biteguwe neza ku buryo n'abanyagihugu bonyine baterera kugira ngo haba ibitoro by'ambulance biboneke naye handi mu migambi y'ubushikiranganji umwenegihugu yitura ivuriro rimwegereye kandi nayo maguru yaragwigijwe ku buryo ugushika batamenye igihugu agenda ibirometero birenga bitanu adashikira ivuriro
murakoze cyane gose radio ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda n'ikiganiro muri sanga reka tumira mate gato turagaruka murakoze
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ni ku radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 nibice 3 FM i Kigali reka rero tubandanye twakira ibibazo n'ivyumviro vy'abanywanyi bya radio ijwi rya Amerika muri kino kiganiro camagara y'abantu turi kumwe ku murongo na Edouard uratwumva
Ego ndabumva.
Ego Edouard akaza mu kiganiro kibazo canke ciyumviro.
Niko nagira mbaze wo mu magatwarose. Tumubaze ni bega ko president yigeze yitege ko yugo buza abavyeyi n'abana b'imyaka 5 ku buntu abantu bobo atakubifise donc ba atabuje bafise abatwa abanyagihugu nyine bata inatacho yiheretse impuzi abapakadi bobo baba bategekanira isiki birahetse bikagenda gute ikibazo cya kabiri nagira mbaze ni hari abantu usanga kubera ko manque de connaissance usanga bashobora no kugira abagwayi babo bagapfira muhira batafite icyabishye leta ikora icyo kugira ngo abanyagihugu abisensibilize a rapport avec kujyana abantu kwa muganga hakiri kare ego
murakoze cyane gusa Edouard ego hari ikindi kibazo mwamufise canke n'ivyo bibiri gusa
oya carrément n'ivyo bibiri
murakoze cyane reka twakire n'uwitwa Ernest ari muri Ottawa muri Canada turi kumwe
amahoro madame
mahoro neza
Ni tangishake ninde
ego ni Oriane tangishake muri kumwe
Oriane murakoze kuduha ijambo
ego muri Canada mumeze neza
betu umeze neza gazuba katanguye kwaka
ni byiza cyane kaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyangwa icyumviro
bon da banza banza ndamukiriza umutumire
yego arakumva
beti na ye nyumvira ko nohera kucyumviro ndire ko ndamaze ikibazo kimwe cyo cyonyene kugira mbone mpabandi umurongo nabo batanga ibyumviro byawo
murakoze cyane
ndamushimira ku jambo ntangamarara heje kutubarira ukuntu ministeri ya sante yashoboye kubyifatamo muri izi ngorane Burundi burimo kandi bubanda zibandanye bo nibakenyere ziguma ahubwo bandanye basrondera abafasha rwose kugira abarundi amagara yabo bayagarukire bo nga mboneho no kugaya benshi mu barundi babajije no munsi kuko no munsi turi mu bijyanye n'amagara y'abarundi muri ibihe bikomeye turimo benshi wumva aho gira icyo baterera cyangwa babaza kiboneka baca bagira bagomba kuvanga ibibazo bya politiki n'ibibazo by'imibano n'ibibazo by'amagara mbega abarundi tuzova muri izo ngorane za politiki ryari iminsi yose ubuzima bwose tubona muri politiki birababaje njye nagomba rero uwo mutumire ndamubibarize ko mubona stabile Burundi bugowe dufatiye ku bihe twaciyemo ari abo bari mu gukora ibyo byose n'abo banyapolitiki benshi njye ndabafata nk'abagwayi none ntacyo leta yohimiriza kugira amavuriro nk'ajya yo kwa rojanti bayagire abe menshi kugira begere abanyagihugu ko abantu bagwanye ngaha mu Burundi ni benshi kandi ingorane tugira ngaha mu Burundi benshi ntabwo bashobora gukonsulta ngo bavuge ibibazo bafite bavuge indwara bagwaye kugira ba muganga bazitorere inyishu bidaciye mu ngimba bidaciye mu kurasana bidaciye mu kwicana nicyo kibazo nari mfite mu mutubarizo mutumire ni iki leta yokora kugira imirize baraba ukuntu boshyira ibitaro byinshi nkabyo byo kwa rujanti mu gihugu ko abarundi benshi baragwaye
murakoze cyane mushinga ntahe Ernest aho muri Ottawa muri Canada reka duha kanya mushinga ntahe Ndikumana yishyura ibibazo byanyu duhere ku bibazo bya Edouard mushinga ntahe Ndikumana yabajije ati ko leta umukuru w'igihugu yatanze itegeko kanahashira uburyo mu bijyanye no gufasha abakenyezi bibungenze n'abana batonya hari umugambi wo gufasha abantu aho nikora nabo nyene muri leta mu bushikiranganje yabajije kabiri ati hari n'umugambi wo gufasha kwigisha abanyagihugu kwijukira kwivuza kare kugira ngo abantu ntibashobore gucikana bakiri muhira kubera kutivuza cyangwa kutitaho amagara yabo hama tuje no kubibazo vya Ernest murakoze
abatumire babaje ibazo tomoye duhereye kuri Edouard yavuze ati ego ni vyiza ko nyine cibera mukuru w'igihugu yashizeho tegeko ryo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari mu myaka 5 ku buntu ati mbega none abakuze bafise babakene bantu nikora yavuze ati yamugwi wabatwati mbega bobo leta yabatekanije iki ikibazo kiratomoye kandi leta n'umubyeyi wa bose ariko ijyanye ngo yafashwe kubera ibiharo byerekana yuko urya migwi na cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze kenshi bagira ibibazo muri buka yuko kera basanga umubyeyi barutse ugasanga yashoboye kuronka udufaranga two kuriha aragumye mu bitaro akamufungira ngaho akamara iminsi agurisha agatongo bari basigaranye kugira ashoboye gusohoka abana nabo n'abana bari muri iminsi 5 bakariwa cyane n'indwara kandi zikabahitana n'ingoga nicyo gituma uwo mugambi waroyeho nayo ku bantu novuga bakuze hariho yindi migambi yategekanijwe na cyane cyane novuga muri uwo mugwi w'abantu bakuze hariho indwara nyinshi bitari nke leta n'ubundi ibavura ku buntu hari icyambere novuga indwara ya malaria ni indwara novuga ituma abantu 40% bajya kwa muganga cyo gihe rero leta yashizeho umugambi w'uko ijya miti ya mbere y'urugezo rwa mbere ariyo artesanate mu diakine itangwa ku buntu kugira ngo ntibaze gusinzikara kuko malaria nayo ni indwara ihitana abantu benshi igihe batagiye kwa muganga hakiri kare. Kandi naho nyene hari imigambi myiza yo gutanga nk'imisegetera kugira ngo bikingire imibu nyeze ngo ibandanye bajya ibikwiragiza iyo malaria. Hariho kijya kiza no nyankanda sida aho byose bikogwa ku buntu, hari amahera yafasha igihugu n'amahera ya leta bashira amatari make mu bw'indwara y'igituntu vugwa ku buntu. Eka hari indwara nyinshi, hariho incanco nyinshi nkuko mubizi zitangwa ku buntu, ariko yibuza yuko kugira ngo nabe n'igihugu bose bashikwe muri rusange hageho n'indi migambi cyane cyane kajya gakarata ko kwivuriza ko aho leta yashinze itegeko yuko umuhana ushobora kugura gakarata k'ibihumbi bitatu ugaheza kwivuza bajya amavuriro y'intango naye ku rugero rwa kabiri ajya y'uburere ika bakavugwa ku bihumbi bitatu umwaka wose. Hose leta ishyiramo amahera menshi cyane nuko atabitegiri nazanye iyo cyo biraba indwara zose, kandi abantu bose abakuze n'abakiri bato batari muri ijya mugwi w'abavyeyi bibungenze hamwe n'abana bari munsi y'imyaka itanu. Byumvikana rero yuko ku migwi yose leta yagiye yumvira icyo yofasha cyo gihe, murumva neza yuko umuntu arishe amafaranga ibihumbi bitatu agiye kwa muganga bacha bamusaba 20% gusa, murumva ko 80% acarihwa na leta. Hanyuma nk'abakozi ba leta bo basanzwe bari muri kijya gisata cya mituweli aho naho nyene bashobora kwivuza. Hanyuma hariho n'ubundi bushikiranganji dusanzwe dukorana neza kuri bajya abantu aho nikora, hari bushikiranganji bujejwe iyo migwi y'abantu ijya bwo gushyigikirana, naho nyene baraheza bugafasha ukarihira abantu by'ukuri byagaragaye yuko ari abantu aho nikora. Murumva rero yuko muri rusange leta atanumwe yacaguye ngo ishyire imbere cyangwa ishyire inyuma, byose yabigize ku neza y'amagara meza y'abenegihugu. Hanyuma yabajije ati mbega none mwigisha gute abenegihugu kugira ngo
ijambo
kwa muganga ntibiture barumenyi bamenye yuko kujya kwa muganga ari byangombwa? Iyo donyisho ziratangwa ko turafise abo dukorana nitabaremesha kiyago ku bucimbiri aho ubu bagera ku gacimbiri abantu bashika babi hagati ya babiri cyangwa bane, twigishije indwara zose muri rusange ingene bashobora kuhimiriza abenegihugu bakababwira yuko kujya kwa muganga ari byangombwa, ko atakujya ku bapfumu ahubwo kwitura amavuriro. Kandi kugira bishoboke na leta yacigwiza amavuriro irayabegereza kandi abonyene barakoze kugira ngo baterere yubakwe ku buryo ibafunyiriza urugendo bakitura ivuriro hafi kandi n'abakozi babinonosoye bakaba bahari. Niyo kwa Ernest nawe yavuze ati mbega kiya kigo kubera ibihe turimo aho usanga abantu benshi bashobora kugira ingorane z'uguhamuka agira ingorane z'amagara yo mu mutwe, aravuga ati none muri ko mukora iki kugira ngo hajya ko kwa kijya kigo cyo mu Kamenge kwa Rujani kitokwakira bose? Nivyo nyine twaravyumvire kuko hariho novuga ibigo bibiri yeruka kugurwa igitega n'ingohozi kugira ngo isahirize abenegihugu bari ruguru kugira ngo turabe ingene twokora. Kandi turashimira bajya bafurera asanzwe dukorana neza bajejwe kujya kigo kugira ngo zijya ngwara by'ukuri zitabweho. Kandi hariho n'igisata ahamushyiranganje kijejwe indwara zifatira mu mutwe izaba zijya z'intandara zaba zaba hahamuka. Kandi no mushyiranganje uwuye hariho abantu benshi bananosoye indwara nyina zijya gisaba psikologi asanzwe leta yarahaye akazi kugira ngo bagende bafasha muri ubwo buryo kugira byose
urabe yuko igenda ku neza y'abenegihugu. Murakoze cyane gose mushinga ntaheta dendi kumana nkuko bisanzwe asherukira avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi. Mwakoze cyane gose kugerageza kuduha umuco w'ivyabaye mu 2015 biriko birakogwa muri iki gihe n'uburyo ubushikiranganji bugenda bubandanya kugerageza gutera intambwe mu kwitaho amagara y'abantu mu Burundi. Mwakoze cyane gose namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri Sanga. Aha ni naho duheraje ikiganiro cyacu. Mwakoze abaduteze amatwi, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Buri munsi kino kiganiro muri Sanga ni saa 10 amasaha y'i Kigali ni Bujumbura mu Burundi. Ndabashimiye cyane mwese, mugire umunsi mwiza, mubandanye mwumviza ibiganiro n'amakuru ku ijwi rya Amerika.